mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino genekerezo rya 30 kwezi kwa 11 mwaka wa 2017 minisitiri ya 18 ijwi rya Amerika risamiye no Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane nahaze ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya.
Umwe arara hari yunda karara hiki kindi kinezereye nezerewe nuko nje kuronka aho nidegenda kuko kare nabanza ari gusaba uruhushya kugira nje kuvoma amazi kandi barunyimye sinagenda.
Umwe mu Barundi batari bake bahungiye muri Congo yaramaze ikiringo kirenga umwaka mu ikambi y'agategekanyo ashima ingingo yo kujanwa makambi bwite. Iyo nkuru cyo kimenyereke ibiganiro biriko bihuza Abarundi bibandanya Arusha. Turazigaruka ko hanze hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire ko inama igira gatanu ihuza Uburayi na Afrika ku mugoroba wo kuri wa gatatu yumvikanye ku ngingo zihutikwa zikwiye gufatwa kugira ngo basezerere burundu urudandazwa rw'abimukira bafatwa nk'abaja rukoregwa mu gihugu cya Libya. Bimwe mu byo bumvikanye ko ni ugutahukana abanyafrika bipfuza kuva muri Libya, gushaha igipolisi n'iperereza bituza abakora ubwo bubisha, gushinga komisiyo itohoza ibyo byaha hamwe no kumvikanisha ukumvisha urwaruka rwifuza gufata izo ngendo ko ingaruka ari mbi cyane. Ibyo byashikijwe na perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron nyuma y'inama yihuta yagiranye n'ibihugu icenda birabwa n'ico kibazo. Nyuma yaho hashikirijwe amasanamu yerekana abimukira badandazwa nk'abaja muri Libya. Ikibazo c'abimukira nico cagizwe intumbero y'inama iriko irahuza abakuru b'ibihugu n'amareta bashika kuri 80 hamwe n'intumwa 5,000 Abidjan kuri wa gatatu ikaza kurangira uno musi wa kane. Ishamwe mpuzamakungu ONU yongeye gusaba abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri uno wa gatatu mu gihe kuri uno wa kane abatavuga rumwe na Perezida Joseph Kabila batumye kimyerekano iza yamaze kuzwa n'abategetsi. Florence Marshall avugira inteko za MONUSCO yateye akama abategetsi ba Congo kubahiriza uburenganzira bwo kugira amakoraniro n'imyerekano vyemezwa n'ibwirizwa nshingiro y'ico gihugu. Leta zimwe za Amerika zisaba ibihugu byose guhagarika imigenderanire mu bya diplomasiya n'ubudandaji na Korea ya Ruguru. Ivyo vyashikijwe kuno wa gatatu na Nikki Haley aserukira Amerika mu ishami mpuzamakungu ONU mu nama yihuta akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Inyuma yaho Korea ya Ruguru itereye ikindi kigendajuru ca misile, Amerika imenyesha ko ico gihugu cahisemo inzira y'intambara, ikemeza ko mu gihe vyoshika hakaba intambara Amerika izosambura intwaro y'ico gihugu yose. Nikki Haley yateye akamo Ubushinwa guhaguruka guhagarika guha ibitoro leta ya Korea ya Ruguru. Uburusiya nabwo wicije kubuserukira muri ONU bwemeza ko Korea ya Ruguru yakoze agasomborotso, ariko ngo gukoresha inguvu za gisirikare si umuti kuri ico kibazo. Radio ya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumvigana byacu muce ku rwego rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rwego rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi ku munsi ugira kane w'ibiganiro bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania. Ibikorwa biriko bibera mu mirwi itandukanye bigabuyemo bariko biga ibibazo umunani umuhuza yabahaye birimo intandaro n'ingaruka z'indiyane za politike zadutse mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2015. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver Niyonkuru ariko arakurikirana ivyo biganiro.
imigwi yo gukoreramwo yashezweho n'abanyepolitike bari mu biganiro yarusha yabandanije akazi kayo kuri uyu wa kane. Ikibazo gikomeye no bukigiteye impari nicerekeye leta y'ubumwe. Terence Nayiraja arongoye intumwa za leta yashikirije mu mugwi arimwo ko badashobora kwemera ko inzego zavuye mu matora mu mwaka w'2015 zivaho. Yemeza ko kuba ari kuvuguruza ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kwitorera abo bashaka, iyo ngo n'ingingo ntabanduka. Ikindi kiriko kiratera imari mu migwi itandukanye nicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta bakekwa ko ivyaha. Bamwe bifuza ko iyo mitahe yokugwaho maze abayirungikiwe bagataha gutunganya imigambwe yabo no kubaka igihugu hamwe no kwitegurira amatora. Bavuga ko kumbure ngo vyotuma bitaba n'ibiganiro. Bongera koko iyo mitahe yatanzwe mu kivunga kandi mu bihe bitoroshe. Ariko abandi nabo soko babibona abo baranana bakemaza ku butungane bubwirizwa gukora akazi kabwo. Bamenyesha ko umuntu azohanwa kugatwe kiwe. Bavuga ko atakigongwe cy'ikivunga gishobora guhabwa abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kira noneho ngo biragoye kuko hari abamaze gucirwa imanza bagakatirwa n'ibihano. Ku Rwanda rw'amashyirahamwe yigenga naho bifuza ko hoshigwaho umugambi w'igihugu utomoye wo gukingira umutekano abanyagihugu bose. Hakiyongera ko kwiga uburyo bw'uko atosubira kubaho impunzi zihunga igihugu, ingene umuntu wese yokwiyumva ko umutekano wiwe ucungerewe, hamwe n'ingene gufatira abantu busa no kubafunga byogwanywa. Imigwi yose kandi bwirizwa gutegura uwandiko rurimwe umuti w'ingorane zose ziri mu gihugu, aho bafatira ku ngingo umunani bahawe no muhuza zifatwa nk'intandaro hamwe n'ingaruka mbi z'injyane za politiki zihari. Muri izo ngingo harimwo ibijanye n'ingene umutekano wifashe kugwanya ubugizi bwa nabi iyo buturuka hose, kugwanya kudahana ivyaha, amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro. Harimo kandi n'ibindi bifatiye kugushiraho icuka ciza ca politiki, ikibazo c'impunzi, leta y'ubumwe, ubutunzi n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Kuri uyu wa kane umutumira mushasha yiyongereye atari bwashike ni Domisiano Ndayizeye yahoze atwara igihugu. Yashitse mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu aje kongereza igitigiri mu mugwi w'abahoze ari abakuru b'ibihugu, kuko hari iyo Sylvestre Ntibantunganya wenyene. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye aracakurikirana rero ivyo biganiro ncuti bakunze ibijwi rya Amerika igihe c'isaha 10 muze kuba hagufi ya maradio yanyu kugira mwumve aho bizoba bigeze mu masaha ari imbere, naho nka saa moya canke saa 12 turaza kubashikiriza inkuru izoba irambuye kuvyo azoba yaduciriye ku masonga saa 10. Urubanza rw'abagirizwa igitero cyo kwikambi ya Mukoni mu gisagara ca Muyimbwa mu gihugu cy'u Burundi rwaburanishije Idonido bwa mbere muri sentare y'iyungururizo ya Ngozi. Ku murongo wa telefoni ndi kumumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinza ariko arakurikirana ivyo urwo rubanza. Jean Bosco, amahoro ngaho Ngozi.
Amahoro cyane Diane.
Uno munsi abo barengutse bariko biregura kubiki?
Ego bariko biregura kuca bari basanzwe barashengejwe ko muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bashengejwa ku byaha bibiri. Cya mbere bagezwa ko bashatse kugerageza kwiba, ikigira kabiri bakaca bagezwa gutunga ibigwanisho batabifitiye uburenganzira.
Jean Bosco, ko numva umenga abashingwa manza basa naba nimba bari ko baburanishwa kuri ivyo vyaha basa n'abadahuza n'umushikiriza manza kucaha bakurikiranwa ko no mubiri mu matohoza y'umushikiriza manza ya mbere.
Ego icyo batariko barahuriza ko cyane abashingwa abashingwa manza bariko barabunganira bavuga yuko ibiriko biragaragara mu matohoza yakozwe haba muri se haba muri parke ya Muyinga canke aba bamwe bita Inyamiramabi abapolisi bavuga yuko ibyo bagizwe bidasa na gato n'ibyo babona muri ayo matohoza. Ayo matohoza hanini yerekana yuko ari umugwi wagiye hamwe ukagenda uragerageza bahamagarana hirya no hino bavuga yuko bariko bararondera ingene ubutegetsi bwohinduka. Ariko rero abashingwa manza bakavuga bati none ibyo bihuriye hehe n'icyaha cy'ubusuma, bakasaba sentare ahubwo yuko bufatira hanini ku kijyanye n'ubusuma, ibyo bindi by'amatohoza bakasaba yuko batobifatirako, ndetse bakavuga yuko bari baranavyase kuko gambere bavuga yuko babikorewe ba ivyo bavuze byose babitumwa no guhohoterwa.
Ubu turiko turavugana urubanza rugezehe, abo bagirizwa bariregura bavuze iki canke ababunganira bo bavuga iki?
Ego uko nari mpegiye kuri kubwira Diane ico bariko bariregura ko ahanini bamwe bari mu migwi itandukanye ko bagiye barafatwa gutandukanye. Hari abavuga bati twebwe ubwo busuma turiko turagirizwa siho twari turi, abandi nabo bakavuga bati twebwe aho hantu nta naho twigeze duhonyora, ndetse bavuga ibitandukanye kuko umwe wese yisigura ukwiwe. Hari abavuga ko bagiye barafatwa bagiye ku buzi, abandi bagiye mu bikorwa bitandukanye cyangwa bafitaniye gahunda n'abandi bantu. Na numwe muri kano kanya ariko aremera icyaha.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco Ndarurinze, reka tureko tukurike ubandanye uje gukurikirana ingene bibandanya bigenda, hama turongera amakuru yacu hanyuma kugira ngo uze kutubwira ingingo zizo zahafatiwe no kugo rubanza ruzoba rwaheze.
Urakoze cyane.
Mukanya isase ibiriko canke ivyanuganuze ku mbuga ngurukana mu bumenyi muri uno mwaka turiko turasozera.
Cha, bija bi, bira nuga nuga kwa nivu,
kani bihu,
ngo ni bihu, kani la zipo me,
mda kupie kwa tarifu,
nivyo,
nivyo,
kasi
bihu,
edu pingi, utangiki,
mupinga, umvi zizwi ja Amerika, iraveshu zirihuha, ikawahi nguru imfaho.
Nkuko rero twabemereye mu kiganiro iwanyu mu ntara ko turiko turasozera uno mwaka, tuzoza turagaruka no ku nkuru mwari mwarakunze canke mushaka ko tubasubiriramwo. Abadusavye rero ko dusubiramwo inkuru yanuganuzwe muri uno mwaka ku mbuga ngurukana bumenyi, badusavye ko tubasubiramwo inkuru hijanye n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero bwafashe ingingo zitari nke zigenga amashure mato mato nayisumbuye muri uno mwaka w'ishure. Muri izo hari zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'izijanye n'imyambaro, kwimosha imishatsi, hamwe n'ibijanye n'ibisabwa n'isabwa ry'intererano ku bavyeyi. Se kumenyesha makuru yacu Diane Ndonse yari yakurikiranye ibyavuzwe kuri iyo nkuru ku mbuga ngurukana bumenyi, asubire ayitwibutse.
Amwe mu mashure igice cya mbere cy'ishure shingiro afise ibibazo by'amasomero yagendewe n'ijwi rya Amerika, afise ibirasi bitaruzura ko ku ishure rya Gasenyi riri muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura byahagarikiwe hagati bitaruzura. Icibagiwe co nuko bakabindi 10 ishure rivuga ko rikeneye. Umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Gasenyi Amosi Ndacayisaba avuga ko ivyo bikogwa vyahagaze kubwitegeko ry'umushikiranganje w'indero gihaniza abayobozi b'amashure gusubira gusaba intererano abavyeyi.
Abavyeyi mu bisanzwe ico gikorwa bahora bagikora, mugabo kuvaho umushikiranganje w'indero asohoye itegeko ko kizira gusubira gusaba uruhera na rumwe umuvyeyi, abavyeyi basa n'abaciye bahororokerwa.
Kukaba nkako abavyeyi ari nabo bari basanzwe batanga intererano nini mu kubaka ibirasi by'amashure, bavuga ko naho bitabavuna cyane ne batosubira kurenga ku itegeko ry'umushikiranganje. Uyu numwe mu ndongozi z'abavyeyi.
Abavyeyi baterera kubera babona ko ubwishyu bw'abana bafise aho hantu ibyasaba bakeneye. Tukaje mu nama n'ingingo dukumvikana turishingiye ko twubaka, tugakora ikigo cyo kubaka, tugerurize ko naho tugakora ikindi ko tubona gikenewe kibanguka ari intebe zikenewe nke. Ubwo twakabye twumvikanye muri make interano y'abavyeyi kugumamwo byari byiza, ariko tugekeye risohotse biragoye kurivugurutsa, tugeze kuryubahiriza.
Iri tegeko shikiranganje rivugwa ni itegeko inimero 610 agakwego 2003 cyasohotse itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda uyu mwaka. Ariko rero umuvugizi mu bushikiranganje bw'indero Juma Edouard arabeshuza ko itegeko ritabuza ko abavyeyi babandanya baterera mu bikorwa by'ishure.
Nukuri abantu bashobora kuba batarasomye neza itegeko shikiranganje ingene rimeze. Itegeko rirabarekurira kubandanya baterera ukuri kwanye, ariko igishasha nuko abajeje intwaro batiza kumenya igikorwa kigiye gukorwa kuri iryo shure, bagaca bafashanya rero gushinga intererano y'abavyeyi mbere n'ingene ibikorwa bizokorwa. Nakare igikorwa cyo guhimiriza nk'abavyeyi kugira baze guterera nk'amaboko n'igikorwa cy'ubushikiranganje bw'indero ni igikorwa gituza gukorwa ubushikiranganje bufatanije n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Urumva abajejwe intwaro ntibahara mu gikorwa nk'icyo titwocikora na twenye.
Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero aranavuga igituma iryo tegeko ryarashinzwe.
Muri iyi minsi iheze twari tumaze kubona ahatari hake abayobozi bafata ingingo bakaduza amafaranga, uno munsi bakaka amafaranga y'iki cyangwa kiri abuke bakakayandi mbere n'abavyeyi bagateba ko bakidoga kubera kenshi batangaye amafaranga mwe ntibabone n'icyakora basanga rero mu gihugu ntara yose rakora ibyishatse ishuri rigakora ibyo rishatse basanga abavyeyi rero benshi bari bamaze kwidoga gose iyi ngingo rero yaje kugira ngo itomore neza ngene ibintu bigenda
iruhande y'ingingo hari n'izindi zitari nke zafashwe zigenga amashure muri uyu mwaka aha twovuga nko kubijyanye n'inyambaro hamwe no kwimosha imishatsi ku banyeshure babigeme ariko rero abagiye barasoma izi ngingo ku mbuga ngurukana bumenyi babona ko nyabuna ingufu nyinshi zikwiye gushirwa mu kugwiza uburyo mu gisata c'indero aha bafatira ko amafaranga yo mu gisata c'indero yakoreshejwe mu mwaka w'2017 yagabanutse igice kirenga ugereranije na yari yakoze mu mwaka w'2016 dusome bimwe mu byagiye birandikwa ku mbuga nka Facebook duhere kuri uyu avuga ati bagwiza ingingo bagwiza n'uburyo uyu ndati ivyapfuye vyayogeye kera nta kundi umwana w'umukene ni wahagwa uyu nawe ati kugira ngo ubumenyi mu mashure butere imbere ubwa mbere n'ukuronsa umushahara ukwiye abigisha ubwa kabiri n'ukuronsa ibikoresho bikwiye amashure mbega ninde yoshitse ihangiro atagitabo umwigisha afise dusome n'uyu avuga ati iyo uburyo bubaye buke indero ntibisigura kwicisubira inyuma ahubwo barayongereza nibaduza agafaranga gusa ibindi bica biba neza hari n'uyu avuga ati jewe ingingo ndayishima kugira ngo abana baje ku rugero rumwe kuko hariho n'abatirimutse abigisha uyu nawe ati ibyo nta na kimwe bizohindura ni uguta umwanya tugarukirize kuri uyu avuga ati iyo ngingo niyo kimwe gusa abajejwe kurera abanyeshuri nibamufashe bongere bagwize amanama y'ababyeyi ku mashure n'umubyeyi atandera afise ahanwe nk'umwana wiwe ibisigaye ubushikiranganje nibugwize akazi babone uko batanga indero neza ibujumbura Diane Ndose ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye duce dusubiriro hagati mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ingo 143 z'abahora babanye bidaciye amategeko muri komune ya Mugina y'intara ya Cibitoke zaraye ziraganishije imbere y'amategeko mu kivunga kandi ku buntu Evariste Nzikobanya nk'akoreje ujya Amerika mu ntara ya Cibitoke adufitiye ibindi kwino nkuru
Akanyamuneza kari kose kubagize izo ngo zirenga 140 baturutse mu mazone 5 agize komine Mugina iri mu buraruko bw'intara Cibitoke ndayiragije Samuel na Irakoze Louise bo ku mutumba Kagurutsi bari basanzwe babana hatisuzwa amategeko bagaragaje uwo munezero ubukene na cyane cyane ku misore igeze mu bigero ni kimwe mu bituma kandi byatumye aho muri komine Mugina abatari bake bubakana n'abakenyezi batisunza amategeko byemezwa na abo bashingiranye kuri uno wa gatatu hamwe n'abajejwe intwaro ndayishimiye Miriene wo muri komine Mugina nabo nyene yari yaje gushingirana n'umugabo wiwe bamaze imyaka irenga 40 bubakanye yabwiye ijwi rya Amerika ko ahimbawe no kubona yavuye mu gifuri norege kugengwa n'amategeko y'igihugu kuraganisha abubakanye bidaciye mu mategeko byahora bibera mu mazone agize komine Mugina nkuko bivugwa n'uburongo iyo komine igituma uno munsi wa gatatu byabereye mugwa mukuru wa komine bisigurwa na musitanteri Jovite bayavuge uwo mugambi wo kuraganisha ababanye bitemewe n'amategeko uje hageze muri komine Mugina musitanteri bayavuge avuga ko uwo mugambi ugiye kurandurana n'imizi ingeso yo kugira abagore benshi yibonekeza muri ako gace k'intara Cibitoke uburongozi wa komine Mugina arashima intambwe uwo mugambi umaze gutera cyo kimwe n'abashingiranye kuri no wa gatatu musitanteri wa komine Mugina atera kamo abaro ngoye batarumva uwo mugambi kwiyandikisha Jovite bayavuge abwira abarongoye ko bafise ikiringo cyo gushika ku igerekerezo ya 31 ukwezi kwa 12 buca gutangura ubutazoba ariyandikisha akazofatirwa ibihano hisunzwa amategeko kuva mu kwezi kwa 5 uno mwaka uwo mugambi w'igihugu utanguye gushirwa mu ngiro ku butaka bw'u Burundi muri komine Mugina hamaze kuraganishwa ingo zirenga 150 zo mu mazone 5 agize komine Mugina nk'uko urongoye iyo komine avyemeza muri komine Mugina y'intara Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Amakuru yo makambi ubu naho impunzi z'abarundi zari zimaze umwaka urenga mu makambi y'agategekanyo muri Kongo kuva ejo zaratanguye kujanwa makambi bwite inkuru irambuye na Vedaste Ngabo akoreje urya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Kubitiro ni impunzi 200 zibarizwa mu miryango 57 yo mu nkambi y'agateganyo ya Monge Monge nizo zatangiranye n'inkambi shasha y'umurongwe yatashwe mu karere k'Ipfizi ije yunganira inkambi yo mu Rusenda itari igifite ubushobozi bwo kwakira izindi mpunzi z'abarundi dore ko irimo impunzi z'abarundi 31 kandi yari yubakiwe impunzi 220 impunzi zatangiranye n'inkambi shasha ziri ruhutsa ubuzima butari bwiza zivuga yuko zari zimazemo igihe cy'umwaka wose
twaba mu bisanzwe ntibyari byiza cyane kuko tuhabaye igihe kirekire nkajewe umwaka arubuzemo ngira amezi abiri mu icyo gihe nitwa ko ndumupfasoni sise umugabo hajya nyene mu iki gihe umwe arara hari undi akarara hiki ubu rero ndanezerewe cyane kindi kinezereye nezerewe nuko nje kuronka aho nidegenda kuko kare nabanza ari gusaba uruhushya kugira nje kuvoma amazi kandi barunyimye sinagenda nacagumaho rero ubu ndanezerewe cyane kubona mbonye ahantu hanze nezerewe kandi kubona tugiye gusubira kubana n'umufasha wanjye cyo ni kindi kineze kandi ndanezerewe cyane ko abana bacu bagomba bacu baja ku ishuri cyo ni kigira kabiri
kuvuga twebwe twari Monge Monge twaje mu kwezi kwa gatatu ubuzima bwacu bwariho twari hari kurya nka rimwe cyangwa kabiri ibintu twajya ubwarubwishaza nitaye imwe y'ubugari bw'ubugore hanyuma nukoga twoga rimwe rimwe twaronka amazi n'igihe amazi ataza turashimye cyane kubera twaje kugushika ngaha tukaba dushyize ngaha turashimye n'umunezero ni mwinshi cyane kuba tushyize ngaha
bwana Iranyumvira Gerdi arasaba amashyirahamwe yita impunzi na leta ya Kongo kurushaho kubaba hafi muri iki gihe akarere ka Fizi kagenda kagaragaramo imigwano y'inyeshyamba za bombayimayi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC
turasaba yuko boza bakaducungerera umutekano ukwiye kuko tubona umenga ahantu ni mu ipoli nta mihana ihegereye kandi umenga n'ahantu harabagwanya akarere katifashe neza nije twasaba kure cya Kongo dufasa kuba badukuye hariya muri cadre transit yo twari abanyeshuri ntibayiga twasaba nabo nyine ko boca batugura amashuri byihuta harimo abagiye barasoma bace ku mashuri bazi gusoma no kwandika bakaba dufasirije bakabaha n'ubuzi bakadubwigisirije abana bagafasanya n'abakongomani
umuyobozi wungirije wa territoire y'Ipizi bwana Kihire Biringaniri ubwo yafunguraga ku mugaragaro inkambi yasabye impunzi z'abarundi kubahiriza amategeko ya leta ya Kongo birinda kwinjiza muri politiki y'igihugu cy'u Burundi ndetse no kujya mu mitwe y'inyeshamba abaturage b'abakongomani bo muri groupe y'abasimu ku maside bakiriza impunzi z'abarundi bavuga yuko bishimiye kwakiriza impunzi kuko atari bwo bwa mbere bazakiriye no mu mwaka 1972 n'umwaka 1974 hari izindi impunzi z'abarundi bari bakiriye ariko basaba aseri kubitura ineza bagaragaje nayo igatanga akazi ku baturage batuye murongo kuko ari abaturage bemeye gutanga imirima yabo kugira ngo impunzi zibone aho zitura ku ruhande rw'umuyobozi wa aseri mu ntara y'Amajyepfo bwana Spirie Achonyo yasabye abaturage b'umurongo kurushaho gukorana neza n'impunzi z'abarundi kuko hari ibikorwa bazagenda babafashiriza hamwe n'impunzi tubamenyeshe yuko iyi nkambi shasha y'umurongo iteganya kwakira impunzi 5000 zo mu makambi y'agateganyo yasange Kavimvira ndetse n'impunzi zimaze umwaka wose mu bihangare byo mu nkambi yo mu Rusenda aho zizatangira kujanwa muri nkambi muri kino cumweru ndetse no muri uku kwezi kwa 12 Pedase Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongwe ho mu karere k'Ipfizi.
Tukiri ku makuru yo mu makambi yahungiyemo impunzi z'abarundi hari abarundi bari bahungiye mu gihugu cha Tanzania na Congo bariko baza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda basigura ko aho bari batumva batekaniwe ku vyerekeye umutekano wabo Desire Hatungimana akoreje urya Amerika mu Rwanda.
Haraheze amezi agera kuri abiri abarundi bamwe bahungiye muri Tanzania no muri Congo baza baraza umwe gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu twaganiriye bakiri mu mikambi y'amahama bamenyesha ko umutekano muke ariwo watumye bava iyo bari bahungiye. Uno Mutama yavuye mikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania amenyesha ko kiretse umutekano muke yashatse kwegera umuryango w'ubusanzwe w'imahama.
impamvu ya mbere nyamukuru ari impamvu ijanye nuko nari nahunze kubiri na muryango wanje. Umuryango wanje wari wahungiye ino amajewe mungira muri Tanzania. Ariko haragezaho mbona yuko bikenewe yuko no ja mu Rwanda y'umuryango wanje uri nihuza n'umuryango wanje. Iyindi mpamvu igira kabino naho utari kuri uwo muryango byarijanye n'umutekano waho. Umutekano waho ntabwo wari umeze neza. Twaravogerwa cyane n'abantu bavuye Burundi baje mu bikorwa bitandukanye bisa n'ibyo guhungabanya mbega umutekano w'inkambi. Ibyo byombi uko ari bibiri byaratumye byombi mvuga nti ahantu reka ndahave ngende kwibuza n'umuryango wanje mu Rwanda. Na burya nari maze kuronka agakuru kambwira yuko kandi no kuri radio bamva ko bivugwa yuko umutekano mu nkambi y'impunzi imahama ari mwiza.
Uwo mutama agereranije ubuzima bw'induta n'imahama amenyesha ku budasa ari bunini.
Mu gisata cy'umutekano hari ubudasa bunini gose. Hano hari umutekano, habuze bimwe ariko hari umutekano. Umutekano waho urakwiye. Mbo hariya induta ku kibazo kijanye na rasio bituvuyeho atakibazo kihari. Kibazo cyari kihari cyari cy'umutekano. Mbo ikibazo cy'ukuri urukuri ruraboneka neza ariko ngaha rero usanga naho umutekano hari usanga urukuri tugora. Hano hari umutekano ariko mu bundi buzima usanga hagoye. Ubuvuzi n'imifungurire.
Uno mugabo amenyesha ko ikibazo cy'umutekano muke urangwa muri Kongo aho yaraherereye Kamanyura aje chatumye atakomoka akajya koronderera ubuhungiro ahandi. Amenyesha ko hi Kongo yahamburiwe ivyo yaratunze byose.
Icyatumye muri Kongo haza ngai muhamu cyambere cyo nuko nanagiye hari ya ngi Kongo kubera umutekano muke. Nasanze muri Kongo ariko kimwe naho navuye ntamita mukuza mu Rwanda kubaba ko mu Rwanda umutekano hari kandi umutekano hari nta kibazo. Kari ngeze mu Rwanda muri urwego rwa Kongo nta kibazo na kimwe nigeze ngira pe umutekano kuri baranyakiriye neza.
Uri kuraza nta ntamba mye ntake.
Intamba mye kenshi nabyicwa ngiri muri Kongo ariko muri kurengana urwego rwa Kongo kagira mu Rwanda n'ukuri baranyakiriye nta kibazo na kimwe nigeze ngira. Bace banzana nanjye gigatore niho navuye nze ngahe muhamu.
Umwe mu Barundi basanzwe baba aho imahama haraheze imyaka irenga ibiri amenyesha ko abo bene wabo baje babasanga imahama babakirije yompi basangira bike basanzwe bafise.
Iyo bashitse ngaha mu kambi icyo dukora kubera tubamaze igihe turagerageza tukabakira. Icyo tubafasha bwa mbere ni kubereka inzego bo kwitura mu ngorane baba bagize mu minsi ya mbere aho basaba uburaro, aho basaba ibyo kurya, aho basaba ikintu cyose cyagenerwa mu minsi ya mbere baba bakeneye. Icyo turabibafashamo kubereka aho bashobora kwitura. Ushaka ibyo tubafasha turabaremesha twabwira ko ngaho tubamaze igihe nabo bataramenyera ariko bazote baba bakamenyera kuko twaramenyereye mu bihe bigoye. Tukabafasha tukabaha utwo kurya mu minsi ya mbere tugasangira ubwo bugari tuba dufise tugasangira ibyo biharage tuba dufise mu gihe nabo batararonka icyo babafashije. Ariko icyo no kubamba ndabamenyesha nuko tubafasha n'umutima w'urukundo wa kivukanyi wa Barundi bamwe baranga Barundi kufakira.
Ngomenya ko aho mu gihugu cha Tanzania umutekano wigeze guhungabana mu kwezi kw'icumi uno mwaka haratogwa n'inkoho mu ikambi ya Nduta mu gihe muri Kongo itariki 15 z'ukwezi kw'icenda uno mwaka nyene impunzi z'Abarundi zirenga 30 zagandaguwe bunyamaswa. Desire Hatungimana, imahama, Ijwi rya Amerika.
Ezere Hatungimana narakinwe no kuri we duce dusozerere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunze matwumviriza tubashimire vyimva mutima imbere ko duhana gahindukira ariko tubatumire mu biganiro vyacu vyo mu masaha ari imbere. Muri vyo harimwo ikiganiro muri isanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 uno munsi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi araza kugaruka kuvyerekeye demokarasi n'abatumire bazoba bari kumwe igihe c'isaha 12 naho turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice ni amakuru arambo yavugwa kwisina cyane cyane muri Afrika. Mukamufise ico mushaka ko tubashikira ko muri kintu kiganiro inkuru mwakunze mumva mushaka ko turasubiriramwo mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com. Diane inahazwe kuri mikro na Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma bari kumwe na ingenieur twemikotri batatu tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na hejo nkaho twatanguriye.